Kilo S 1500 na 1600 na kilo S 1700 na 1700. kumusi uwagatatu no kumusi w'Imana uhera isaha 12:00 n'igice zo kumuhimo mutwiga kuri Kilohertz 15.8 na Kilohertz 13.63 giye kumusi w'Imana guhera isaha 10:00 n'igice zo kumuhimo murukugirana kuri Kilohertz 15.6 na Kilohertz 17.5 radio Ijwi rya Amerika radio ya
You've been listening to news and information from the Voice of America in Washington. I'm